zambi la samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kana ni genekezo ya chini ndugu mukakaru numa kemiro mwenye tano tuti na mwe bagenzi mwashimi kuikira radio nzamba kete akawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkuru nkuru zikurikira kwigenekezo rya cumi n'indwi mukakaro wa makungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu mpanabyaha runani rw'u Burundi CBCPI rukurikiranira hafi iby'iyo sentare wizeza bakorewe ako kabi kabishe mu mwaka w'2015 ko dosiye z'abituye iyo sentare ziriko zitera intambwe ishimishije mpanamakuru mwaza kubikurikirana. Misore itatu ikekwa ko yibye amatelefone yaraye ikubiswe irashaya n'ugaruka bw'imbonera kure ku isoko yo mu Kamenge ngo yo abajejwe umutekano batabanguka abo bantu bari kuhasiga ubuzima. Vincent Ndagijimana umwe mu bihangange by'imba ubutare ku mutumba Kivuvu muri komine Kabarore kuva kuri runo wa kabiri yaratswe ubwo burenganzira. Iyo ngingo yafashwe n'umushikiranganji mu byo ajejwe harimo ubutare abanyagihugu bo kuri uyu mutumba bariruhutsa ngo kuri uyu mugabo yarababangamiye n'ayandi ni mu kanya usanzwe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutse. Genekereza ya 17 mukakaro n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutungane mpuzamakungu mana vyaha ihimbazwa ry'uwo munsi niyo byatumiye hanashikwaho mu mwaka w'1998 sentare mpuzamakungu mana vyaha CPI ishashe irahe mu Buholandi. Urunani rw'u Burundi CBCPI rukurikirana hafi ibyerekeye iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha rwaboneyeho akaryo ko kumenyesha amakungu na cyane cyane abarundi bakorewe amabi amagume yo muri 2015 ko amadosiye yabo ari muri iyo sentare ariko arakurikiranwa neza ukuri kwamye n'ababijejwe. Ubwo runani rudizeza abo bakorewe ayo mabi ko bitebuke ababakoreye ayo mabi bazohanwa n'ubutungane mpuzamakungu dutega amatwi umushingamanza arambiye n'igarura arongoye urunani CBCPI.
Umunsi rero duhimbaje umunsi mu gihe Burundi bumaze imyaka 8 buri ko burakurikiranwa buriko burasuzumwa hari amatohoza yuguruwe ku byaha nk'ibyo biri kubikorwa mu Burundi. Nibyo amatohoza yarabaye umwanya muremure amaze igihe kirekire imyaka 8 ariko icyo mwamenya nuko amatohoza acugururwa Burundi bwaca bwisokora muri ayo masezerano bica bituma abari kongera amatohoza bagira intambamyi kugira ngo bashobore kwishikira ku kibuga bashobore kubonana n'abakoreye ibyaha kugira ngo bashobore kubandanya neza ibikorwa ariko naho bagize intambamyi ntizahagaritse ibikorwa. Umunsi nubagira yuko abo bagize amatohoza sentare mpuzamakungu yaronse ibikenewe byose yonse amakuru ibyagirije bikwiye ku byaha byakozwe babikoze eka mbere no kuba bikorewe. Ariko rero uwo munsi nubabwira yuko ibikurikira inyuma yo kuronka ibikwiye yo gukora amatohoza bagashika ku makuru bakeneye ibikurikira canke itariki bizokurikira ko ivyo biguma mu ibanga rya sentare n'abagira amatohoza niko amasezerano ashira yo sentare yabitekanije. Ariko icyo abantu bomenya na cyane cyane abakorewe ibyaha ni uko ibyaha bakorewe bitazokwigera bigirije ikigoni ababikoze bamenye yuko umunsi uwo ari wo wose ibyo byaha bakiri ku isi bataza kuzakurikirana batoshira agati mu gihe. Turashima cyane igikorwa ca sentare mpuzamakungu n'abagira amatohoza kuko bakoranye neza amashyirahamwe yigenga n'abashingamanza eka n'abandi bose bemeye gutanga amakuru akenewe kandi bifuza yuko akorerwa. Nibyo abantu inyuma y'imyaka 8 baguma biteze ariko mwamenye yuko gushika n'uwo munsi icyo gikorwa kibandanya mu ibanga barafise igituma bariko babikora mu ibanga niko bashobora kubitumira. tuteganya ariko byose biko bikorwa mu nyungu z'abakoze ibyaha mu nyungu z'ubutungane mu nyungu zo kugira ngo abakoze ibyaha bibahungabane
Kuruno wakane misore itatu yarakubiswe irashaya no gwaruka bw'imbonerakure ku isoko ryo mu Kamenge muri komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura iyo misore itatu ikaba yagirizwa nizo mbonerakure ko bibye amatelefone abanyagihugu bariyamiriza iyo nyifatu y'ugwaruka bw'imbonerakure yo kwihanira n'inkuru ya Jean Georges Kibogora
Nkuko makuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho muri zone ya Kamenge abitumenyesha ngo abasore batatu bafashwe n'imbonerakure bagirizwa ko bivye amatelefone barakubiswe barashaya abo banyagihugu bashimishwa nuko abajeje umutekano bahashitse ibara ritaragwa baca bajana abo basore kuri zone mu Kamenge abo banyagihugu babazwa n'ingene imbonerakure iyo zifashe abantu zica ziha uburenganzira bwo kwihanira hagushikiriza ubutungane ababa bakoze icaha
afashwe nk'aho yagizwe ikosa arashobora gushyikiriza ubutungane n'uwo muntu ntabwo waca abihanira nta tegeko rihari rikwiye kwica umuntu aho yagizwe icyaha nta tegeko yari rikurira abanyagihugu ko bihanira bashimira igipolisi cyaciye kibanguka n'ingombwa kirabuza icyo mbonera kuri kwica abo bantu babiri babici bari abasore batatu bari babagiza ngo batwaye amatelefoni ibyo bintu nk'aho by'igihugu rwanda
kureba amakenga yose uruganda rwa radiyo inzamba agateka kawe twagaragaje kurondera uburongoye ugaruka bw'imbonerakure ngaho muri zone ya Kamenge cyo kimwe n'umukuru wa zone Kamenge kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka kuri telefone zabo ngendanwa
Kode Jean Georges Kibogora umunyagihugu wazi ku izina rya Vincent Ndagijimana umwe mu bihangange vyimba ubutare ku mutumba Kivuvu muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza yarayabujijwe kubandanya yimba ubutare kuri uyu musozi iyo ngingo yafashwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje mu byo ajejwe harimo ubutare mu rugendo yagize kuri uyu mutumba herekejwe n'abategetsi bo mu nzego zitandukanye bamwe banyagihugu barashima iyo ngingo ngo kuko uyu mugabo yarababangamiye n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana
nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bahika barore abivuga nuko mu byo Vincent Ndagijimana yahowe harimo kunyaga amatongo y'abanyagihugu kugira ngo ayimbemwe ubutare uwase ko itongo giwe gimbwa mu butare Vincent Ndagijimana yacamufungisha abiwe n'abakabangaza bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kivuvu bamwumvise batekego n'ubwoba nkuko amakuru ava ngaho muri aho karere abivuga ibyo byose yabikora yitwaje ko yaratejwe gukurikirana ibikorwa byo kwegeranya ubutare no kugwanya fraude mu ishyirahamwe BMA rijejwe kwimba ubutare muri ako karere amakuru ava muri iryo shyirahamwe avuga ko ho bahadutse imari hagati y'abarirongoye n'uwo mugabo azwi ku izina rya Vincent Ndagijimana babona ko ibyo akora bitesha agaciro iryo shyirahamwe ku munsi wa kabiri umushyikiranganje w'ubutare n'agataka aherekejwe n'abajejwe umutekano n'intwaro mu ntara nshasha ya Burunga yashitse kuri uwo mutumba wa Kivuvu isaha imwe y'ijoro inyuma yo kumviriza abarenganijwe bose niho gufata ingingo yuko Vincent atagikorwa azosubira gukora cyo kwimba ubutare muri ako gace acana mwaka ibikorwa yari afise muri iryo shyirahamwe BMA bamwe mu banyagihugu bikabarore bariruhutsa Vincent Ndagijimana yahora yemeza ko ashobora kugura inzego zose harimo ubutungane bwo mu Burundi kuva mu 2020 hari abakenyezi benshi batabaje bavuga ko ariko abafungira abo bubakanye kuko banse ko banyagwa amatongo yabo bose hayikabarore basaba ko uwo mugabo abazwe ibyo yakoze yitwaje igikenye mu ruganda rw'amakuru rwa radio inzamba gateka kawe twagerageje kurondera Vincent Ndagijimana kuri telefone yo ngendanwa kugira ngo agire ico avuze kuri ibyo yagirizwa n'abanyagihugu ariko ntitwashoboye kumuronka
Inzamba
igikorwa cyo kwegeranya no kudandaza umwimbu w'ibigori hanze cahawe ishyirahamwe yanagesa ngo gishobora gutera ingorane ku isoko ryo hagati mu gihugu batahagabiye ayo makenga na ishyirahamwe ry'abaguzi ya buku iryo shyirahamwe rihamagarira ishyirahamwe anagesa kubanza gutunganya neza umwimbu wose hamwe n'uwakera ukiri mu bigega kugira ngo ntubandanye ubora dukurikire nawe inkuru nziza n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe abuko yabivuze kuri radio Bonne FM kuri uno wa kane
ngingo zafashwe ko kibana jesa kizogura igo ikigurira barimye ingene bayiha ku burenganzira ningene urudando ruko ragenda kwintete z'ibigori icimo cyahaguziya mukori yabikurikirana ariko kandi harimo utubazo byibaza ubwa mbere abazodandaza none umwimbo ku isoko turetse umwimbo ubitswe na najesa ni bande bo badoronko rusho hambuga mu gihugu gatsi mu gihe bavuga yo bose uko umwimbo bateza kubyana muri najesa ngira ngo gasigana no bashobora gufungura utabifise sho kujya kwirondera ku isoko azoheza kure hehe abigurire hehe umuvuzi yasigerezwa kwisha no kwizana kugira ngo agurire ucanguriya mugabo uyo giye mu kiga cana jesa ibibika basanga mbere bimwe ironone kariyeyo harangeze n'igihe kumwaka uheza hageze igihe kanazimba cyane kandi mu isoko cana jesa biyo kibazo yuko rero anajesa imbere yuko bayiha nubwo burenganzira kugira ngo gire itangure gukwishora hanze mbere no gusubira kufugiranya umwimbo ubu hari ibibazo hariho n'izo bashinda amashinga mateka yabatekereye tutazi neza yuko byagiye mu ngiro kugira ngo ishobore gutangura kubandanya kugura kuko uharuye iza abaye imfa gusa hanyuma ugaharuye ngende abaguzi hageze igihe bakabibura ukibuka uyu munsi yuko hari amasoke n'ubu bitaravayo bikiriyo ariko barashobora kugura ibindi turafite amakenga yuko ngende ariko arabitunganya tuba kuzuhaba bitera ikibazo kuko ubwa mbere hoho bavuze kurungika uwo mwimbo hanze kugurisha ni byiza birazana amafaranga akenewe mu gihugu ariko kandi mbega turakwije umwimbo ku buryo dushobora umusesekara koko iyo nibazo tubone yuko bikeneye gutoranyishwa kugira ngo ntihabe haba gushora hanyuma ngo bihabe bisubira gutera inzara ngaha mu gihugu abantu bashobora kubura ibyo bigori kandi tuzi yuko byahora bifasha umuguzi
imbere gusozera n'amakuru tandukira igisata cindero abanyeshure bahejeje ku ishure gisumbuye la connaissance mu ntara ya Muyinga umwaka w'ishure 2023 ushira 2024 baridoga ko gushika uyu munsi bataronka impapuro zabo z'umutsindo bavuga ko insiguro zitangwa n'ubuyobozi bw'ishure zitumvikana neza ubuserukira iryo shure imbere y'amategeko we avuga ko abanyeshure bagize uruhara mu kudindiza icyo gikorwa kuko batatanze ku gihe ibyemeza aho bize imbere ni inkuru ya Julienne Muzinga
umubabaro ni nangere ku banyeshuri bahejeje mu bisata bitandukanye mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2023 ushire w'ibihumbi 2024 ku ishuri la connaissance abo banyeshuri bavuga ko umwaka wose uheze bicaye muhira kubera ubuyobozi bw'ishuri la connaissance bize ko butarabaronsa impapuro z'umutsindo abanyeshuri basaba umuyobozi w'iryo shure hamwe n'uriserukira imbere y'amategeko kubaronsa izo mpapuro uwuserukira ishure la connaissance imbere y'amategeko Isa Sembal avuga ko icyo kibazo kitaturutse ku buyobozi bw'ishure ahubwo abo banyeshuri nyene babifisemo uruhara ngo kuko hari bikenegwa kugira ngo umunyeshuri ahabwe urupapuro rw'umutsindo bacereje gutanga
akeneye gushakisha tujye kubitora baramaze kubitunganya rega afite tubwiye anire bajya bari imbere yacu niho atwereka kiyo bica nacyo tugakora ikintu ishure n'amakosa rifise ubongereho biva kubara abana n'ababyeyi kubera zijya foto n'amatestasi batebana nibyo bituma izo diplome zikeba mugabo baramaze kubitunganya nuko bagiye mu kirungo mu bya ibyo byabaje bigatera bishyize mu gikorwa cyo kwinjira n'abarahije na diplome baramaze kubishinya ubu
ibyo biri uko mu gihe mu bushikiranganje bw'indero ubushakashatsi n'inyigisho za kaminuza hari itegeko rihamagarira abayobozi b'amashuri gutanga impapuro z'umutsindo mu kiringo kitarambiranye
urakoze Julienne Muzinga nyongaje dusozera n'amakuru nk'abashimiye mwebwe mwese munteze yombi gashimira na bagenzi anje mwese ugite ciba mfashe kwibaturukaniriza mugire amwa mubaho mu byanyu no mu banyu na gahwane.